Muteza matukuri ya DHB ya Amerika vujiri Washington DC mchirundi ni chinyarwanda. Shuti banywanye ndabashuhuje mwiriwe neza ni Thomas Kamirindi. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio Ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya Bose. Mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na 22. Abarundi bari mu nkambi z'impunzi za Nyarugusu, Nduta na Mutenderi muri Tanzania ntibemerewe guhinga bimwe na bimwe leta ya Tanzania ivuga ko imirima yabyo ishobora kuba ubwihisho bw'abagizi ba nabi. Bo bakiriye gute iki cyemezo?
Igikoti nacyo twagitera kugira ngo turonke akasombe isambu kugira ngo twongereze amaraso nuko turengarenga nyine kugira tudufashe tuze turahindura mu gihe twumvise ubushaza yuko butuguye nabi.
Ibigori byadufasha cyane kuko nta muntu yavuga ngo agiye kurondera ibyo kwimbura, ariko umuntu yarondera two kurya kugira ngo harare yuko yotaribukiriza k'i Burundi.
Aba ni bamwe mu Barundi b'impunzi bo mu nkambi ya Nyarugusu muri Tanzania. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zitangaza ko zirukanye inyeshyamba z'Abarundi za FNL muri teritwari ya Mwenga mu ntara ya Kivu y'Epfo. Ethiopia, Misiri na Sudani bazasubukura ibiganiro ejo kuwa kabiri ku bibazo byo gusangira amazi y'uruzi rwa Nil. Mugume hafi, aya makuru twabateguriye atabacika. Turayabagezaho turi iwacu mu ngo buri wese iwe mu rwego rwo kwirinda virusi ya corona. Ikaze. Amakuru yo hirya no hino tuyahere muri Tanzania, aho abaturage bazatora umukuru w'igihugu cyabo ejo bundi kuwa gatatu. President John Magufuli nawe ni kandida arashaka manda ya kabiri. Fidele Niyongabo yaduteguriye inkuru.
Perezida Magufuli yaragiye mu bice bitandukanye by'igihugu mu gikorwa ciwe cyo kwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu azoba ku munsi wa gatatu. Yarashimagije imiliyaridi n'imiliyaridi y'amadolari leta yakoresheje kurugomero rushasha rw'umuyaga nguba ku nzira ya gari ya moshi hamwe no gusubira kunagura igisata cy'indege zitwara abantu mu gihugu. Yabwiye abari mu ikoraniro ryiwe mu buraruko bw'igihugu mu Ndwireze ko ubuyobozi bwiza butegerezwa gushiraho imigambi iteguye neza. Yatanze ibiharuro byerekana kugena amafaranga yinjiye mu kigega cya leta yiyongeye hafi inshuro zibiri, avuga ko ivyo byafashije mu kubaka inzira ya gari ya moshi n'urugomero rw'umuyaga nguba. Amatora yo ku munsi wa gatatu azohitamwo kandi abazoba bagize inama nshingamateka nshasha. Imigambi yiwe yatumye akundwa n'abanyagihugu batari bake, yamara abari mu itangazamakuru ryigenga n'abanyapolitiki batavuga rumwe nawe bavuga ko batera baturuwikwa bikomeye. Leta yiwe irahakana ivyo vyagirizo. Abatavuga rumwe na leta bavuga ko leta itorohereje indorerezi z'amatora zabo ibihumbi n'ibihumbi zishaka kubona ko amatora baya atatu nenge. Zito Kabwe ayoboye umugambwe utavuga rumwe na leta ACT Wazalendo avuga ko izo ndorerezi zitarekuriwe gukurikirana uko amatora azoba ariko aragenda hazobusuma. Yagabishyize ko ivyo bishobora gutuma haba uruhagarara. Amenyesha ko atankeka amatora agenze neza abatavuga rumwe na leta bazoyatsinda.
Ethiopia, Misiri na Sudani bazasubukura ibiganiro ejo kuwa kabiri ku bibazo byabo byo gusangira amazi y'uruzi rwa Nil. Fidele Niyongabo arakomeza.
N'amezi agera kuri abiri nyuma y'uko Misiri ivuye muri ibyo biganiro amatati hagati y'ibyo bihugu bitatu ku bijyanye no kuzuza amazi mu rugomero rukomeye rw'umuyaga nkuba rwa Ethiopia, kuruzi Nil ntaratorerwa inyishu urwo rugomero rwatanguye kuzuzwamo amazi mu kwezi kw'indwi. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa ayoboye umuryango w'ubumwe bwa Afurika ku rwego rw'abakuru b'ibihugu amenyesha ko gusubira kubandanya ibiganiro ku rugomero ku ruzi Nil vyerekana ko Ethiopia, Misiri na Sudani bishimiye ibiganiro biyobowe n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Gusubira kubandanya ibiganiro bibaye iminsi ibiri nyuma y'uko Ethiopia itumye kwa ambasaderi wa Amerika muri icyo gihugu ku bijyanye n'ivyivuga ko ari ugukokeza ingwano hagati yayo na Misiri kwerekanywe na Perezida wa Amerika Donald Trump ku vyerekeye urugomero ku ruzi Nil. President Trump yasavye ku munsi wa gatanu w'indwi turangije ko ivyo bihugu vyompi vyumvikana ku vyerekeye amatati ari hagati yavyo. Yamara yavuze ko urugomero ku ruzi Nil ruteye ibibazo bikomeye cyane Misiri, ko ico gihugu gishobora gufata ingingo yo kurusambura. Perezida Trump yagirije kandi Ethiopia ko yarenze ku masezerano yahagarikiwe na Amerika mu ntumbero yo gutorera inshya amatati ku ruzi Nile. Yatangaje ko yategerejwe kugabanya ifasha Ethiopia.
Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo arashima amasezerano yo guhagarika imirwano muri Libya, avuga ko ari intambwe itanga icyizere. Fidele Niyongabo.
Ivyo umushikiranganji Pompeo yabitangaje no musi wa mbere, yavuze ko amasezerano yo guhagarika ingwano hagati y'impande zitana mu mitwe muri Libya ari intambwe yerekana ubutwari bwazo. Yamenyesheje ko abagwanyi bose b'abanyamahanga bari mu gihugu botegerezwa kuba bahavuye mu kiringo c'iminsi 90 hisunzwe ayo masezerano. Pompeo yashitse ku mugwa mukuru w'igihugu c'Ubuhindi New Delhi, aho yahagaze ubwa mbere mu rugendo arimwo mu karere ka Asia. Yatangaje ko bikenewe cyane ko impande zose zishyigikira kugenda neza ku biganiro byahagarikiwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Geneve mu Swisse ku munsi wa gatanu urangiye. Yahayagije ubuyobozi bwa Libya ku mpande zose kuba bwafashe intambwe ikomeye cyane yo guhagarika ingwano. Yongeye kandi ashimagiza uruhara rukomeye ishyirahamwe ONU ryagize mu korohereza ibiganiro hagati y'impande zitana mu mitwe muri Libya. Mike Pompeo yatangaje ko biteguriye gushyigikira umugambi wo gushyikiriza ubutegetsi urwego rushasha ruzoba rujejwe gutegura amatora rusange mu gihugu. Amenyesha kandi ko biteguriye igenwa ry'intumwa idasanzwe nshasha ya ONU mu ntumbero yo gufasha utwigoro twayo two gushyigikira ugusubiza hamwe kw'Abanyalibiya. Asaba Abanyalibiya bose kubandanya kubakira ku ntambwe zimaze gushikwako, harimwo amasezerano yo guhagarika ingwano.
Mu gihugu cya Belarusiya, abatavuga rumwe na leta basabye rubanda gukora imyigaragambyo mu gihugu cyose. Fidele Niyonga barakomeza.
Rumwe na leta bateye akamo k'iyo myiyerekano uno musi wa mbere, ni mu ntumbero yo gutuma Perezida Alexander Lukashenko ava ku butegetsi inyuma y'amatora yabaye mu kwezi k'umunani bavuga ko yibwe. Svetlana Tikhanovskaya yahiganywe bikomeye na Lukashenko, yahunze igihugu muri iki gihe, yagabishije imyiyerekano mu gihugu cyose hari 72 mu kigoro ko gusubira guhinga uvu muhari wabagira imyerekano. Asaba ko Lukashenko atanga imihoho ahagarika ingufu z'umurengera zikoreshwa n'abajeje umutekano ku bari imyerekano no kurekura abantu amajana n'amajana bapfunzwe ku mpamvu za politiki ngo canke abanyagihugu bahagarika akazi mu gihugu cyose. Yamara Lukashenko yaranze gutanga imihoho, asigura ko yatsinze amatora n'ibice 80% by'amajwi. No munsi kuwa mbere, ikinyamakuru cigenga gikorera kuri internet tut cerekanye amasanamu y'abakozi bagararije akazi mu mahinguriro akomeye atari make mu gihugu. Umuvugizi w'umushikiranganji wa mbere yavuze ko amahinguriro akomeye mu gihugu yabandanije gukora nk'uko bisanzwe. Ku ruhande rwiwe, Svetlana Tikhanovskaya avuga ko ivyo ari binyoma leta iri kishikiriza.
Intambara yanze guhagarara mu karere ka Nagorno-Karabakh hagati y'ibihugu bya Armenia na Azerbaijani batitaye ku masezerano yo guhagarika imirwano bagiranye mu cyumweru gishize hano i Washington DC. Nayo ni inkuru ya Fidele Niyongabo.
Ibyo bihugu byombi byagerezanije uno musi wa mbere ko byarenze ku masezerano yo guhagarika ingwano aherutse guhagarikirwa na Amerika mu ntara ya Nagorno-Karabakh. Ibyo byatumye impungenge ku byerekeye guhagarika ingwano muri iyo ntara. Mu ijambo yashikirije kuri television perezida wa Azerbaijan Ilham Aliyev yatangaje ko ashaka gutorera inyishu intambara muri ako karere hakoreshejwe uburyo bw'igisivile n'ubwa gisirikare. Yasubiye gusaba ko abo mu bwoko bw'abahamenia bava mu ntara ya Nagorno-Karabakh kugira ingwano ihagarare. Perezida wa Armenia Nikol Pashinyan yashyize ubutumwa imbere yaho ku rubuga Facebook avuga ko igihugu ciwe kibandanya kubahiriza amasezerano yo guhagarika ingwano. Ingwano yasubiye kwaduka mu ntara ya Nagorno-Karabakh ku itariki 27 y'ukwezi kw'icenda. Abantu amajana n'amajana barishwe. Ibihugu bikomeye byo ku isi ntibishaka ko ingwano yo mu ntara ya Nagorno-Karabakh itandukira karere. Agahengwe ka nyuma kumvikanywe ko ku munsi w'Imana urangiye mu biganiro abashikiranganji bajejwe imigenderanire ba Armenia na Azerbaijan bagiranye n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Mike Pompeo.
Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no kuri Facebook na YouTube VOA radio yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari. Umunyemari w'umunyarwanda Felicien Kabuga ukurikiranwaho ibyaha bya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 uyu munsi yagejejwe mu ibohero rya Loni Ilahe mu Buholandi. ryatangajwe n'urwego rwasigariyeho urukiko mpuzamahanga rwa TPIR rwari rwarashyiriweho u Rwanda. Itangazo rivuga ko urubanza rwa Kabuga ruzatangira vuba aha. Mu cyumweru gishize uru rwego rwa Loni nibwo rwafashe icyemezo cyo kujyana Kabuga Ilahe aho kujya kumuburanishiriza iyarusha muri Tanzania kubera ibibazo by'uburwayi afite. Kabuga yafatiwe mu gihugu cy'Ubufaransa mu kwezi kwa gatanu gushize.
Rabasuhuje bakunzi zanywanye bijwi bya Amerika. Ikomeza dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Natugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira: akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Bamwe mu baturage bo mu ntara ya Cibitoke ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda barashima inama abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi bagiranye mu cyumweru gishize. Barasaba ko inama nk'izi zikomeza kugira ngo umubano wongere kugaruka nk'uko wari umeze hagati y'ibihugu byombi mbere y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Amajwi yabo yakusanyijwe n'ijwi rya Amerika ifashijwe n'abanywanyi bayo mu Burundi.
Twumvise imishyikirano yabaye, dutangura kumva akanyamuneza twizeye ko imipaka igomba kugururwa, hanyuma tukongera tukagirana imigenderanire nk'iyo twahora na kuva na mbere. Na cyane cyane nka twebwe twegereye ngaha ku mupaka tugira ingorane cyane kumva hari aho umunyarwanda we bahagaze hakurya y'uruzi ntavugane n'umurundi, kirashwe umenya n'amacakubiri atagira hagarukira. Twe tukaba twararyohewe, twifuza ko bishobotse ibiganiro bikagenda neza, nuko bavugurura amayira tukongera tukagenderanira, abafite inshuti barahebanye tukongera tukaramukanya nk'uko twa
cyabyarangiye cyane kubera nk'ubu turi mu bukene budasanzwe, twari mu tuntu tukaburiyo tudushorera kuzana amafaranga y'agaciro, nuko abambuka kujya kuramukanya abagenderanira na cyane cyane nk'abatera ibyamwa mu Rwanda hariho akarusho gusumba ino mu Burundi kuza ibyamwa mandere n'indimu n'ibindi, nuko icyo turyohera cyane rwose dusubiye kuganira imigenderanire tukaza turatemberana nk'uko byahora pembe.
Jena waryohewe cyane, nanezerewe rwose kubera u Rwanda n'u Burundi bariko baratemberanira, natwe turunguka cyane nk'ubu batariko baratemberanira twarahombye rwose. Reka reka ahubwo ntituzobona kiraciyemo ngo bisubire bigende neza, bigende neza ahubwo tuzashima n'Imana. Turiko zabo bategetsi babiri ni uko bajamo bakumvikana bigasubira bikagenda neza nk'uko byahora ubwa mbere. Ubu imigenderanire ntabwo imeze neza kubera nyine u Rwanda n'u Burundi turako turagihurizako, tukaba dushaka rero ngo bagihurizeko bisubire
kata mu Rwanda bigasohoka neza, ariko burabona aho bugari igwanu rukaza ntabwo byasubiye gukunda. Ubu turakenye cyane rwose mwe bitavugwa kuko ubujyo dufite byose biduhereramo nta namahera turonka, twasaba natwe bakatugurura nkatwe abadandaza tukaza tuhiganye n'ukuntu natwe twoba nk'uko byahora nka mbere.
Twe byatunezereye kubera ubwa mbere u Burundi n'u Rwanda bicumvikana, twarapakira abakire kuva mu Bugombo tukagera mu Bugarama, twaragira inyungu niniya cyane, ariko ubu siko biri. Ubu byaramaze kumera nabi, hamwe byo mera nka kera. Tubishimira Imana cyane kandi dukengurutse. Abantu bimvuka ntaro ngabo twite bisanzwe dukorera nga tubonezerwa rwose, akarusho karimo kenshi kandi kanini ya rwose. Ibi bigenderanire bimeze neza y'ibi bihugu duhana imbere, kuri twebwe dusanzwe kumfara nk'akarusho karimo. Reka n'abandi baba bakure, akarusho karahaba. kanini bo mu gihe dusari bigenderanire myiza nkaje sanzwe ndu mu motare ndu munyonzi araza kampa kazi nkamuka mu rugo mu kabandanya ke bwa mbere twaraza ngatugenda kuri kanga mu natari bya resepa siniki ari karaga muntu werekanye tukagira ngo gifanye cyo Rwanda ukavura nayo mu kire kandi ugenda direct mu rugombo cyangwa ukamuka mu rugombo ugenda mu Rwanda ari ku busiko bikiri rabona ku bintu byamaze kuba nabi umbagaho mbone kanini ya gose nokuri abazese babiri mwabigire vuba vunya mbavyoshoboka twoshima imana
Banyanyi biju rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kudyumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Leta ya Tanzania yabujije abarundi batuye mu nkambi z'impunzi za Nyarugusu Nduta na Mutendeli gutera ibihingwa bikura biba birebire nk'ibigori imyumbati n'urutoki ivuga ko bishobora kuba ubwihisho bw'abagizi ba nabi umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Tanzania James Jovin yatembereye mu nkambi ya Nyarugusu maze adutegurira inkuru ikurikira
Mukayise impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu zamaze yemerewe kurima ibiterwa bitandukanye mu masambu mato mato yegereye mihana yabo ibyo biterwa byafasha cyane gukabukanya ibiribwa baronswa bamwe mu bahaye ikiganiro igi cy' Amerika aha batubwira ibyo babugijwe
kumvise ko bavuje gutera ibiharage imyumbati ibigori
ego kwiringa amo muri iyi nkambi bashobora gutera ibiterwa bitandukanye
ibigori tugatera udukoti tugatera n'uturengarenga
izo mpunzi zivuga yuko ibyo biterwa byahora bibafasha cyane cyane mu gukabukanya ubugari n'ubushaza baronswa minsi yose
eka nk'ibigori turabyo twabiteranye ne kugira ngo turabe ko tworonke cyo gushira mu ziko kobera tutajya mu giha kurimayo cyane kuko turonka gahera ko kukigura cyo gikoti nacyo twagitera kugira ngo turonka akasombe isamvu kugira ngo twongereze amaraso nuko turengarenga nyine kugira tudufashe tuze turahindura mu gihe twumvise ubushaza yuko butuguye nabi tukaca duhindura rero uko tubogaboga
ibitego zarufasha cyane kuko nk'imyumbati sintwarima ngo twimbure imyumbati kuko nta kimera ariko kandi twaza mu udusombe udusombe tukadufasha kuri abana tuntu tubogaboga twadufasha cyane ibigori nabyo nta mwimbu twaronka twimbura tukora ngo turashyira mu bigega cyane twabiganye ariko byadusahiza ku muntu akaronka utwo yose mu gihe atari twese dukwiye kuronka amanya kujya kugura ibigori mu isoko byadufasha cyane
ibigori byadufasha cyane kuko nta muntu yavuga ngo agiye kurondera ibyo kwimbura ariko umuntu yarondera two kurya kugira ngo harabe yuko yoza aribukiriza k'i Burundi cyanke iyo ntuze iyo myumbati twaronka gasombe cyanke twateye ko dusogoro tukaza turakaba n'izi njya baduhanga kuko injya ya minsi yose ari igihe usanga yakugamiye mu kanwa tukavanga kugira ngo tube ko twagarura amapeti
umutekano muke ni kimwe mu mpamvu zitumye abarongozi b'inkambi bashyiraho iyo ngingo yo kubuza impunzi kurima bivugwa yuko abakozi ba nabi yaborohera kwinyegeza muri ibyo bitegwa
uko bavuga yuko ari umutekano muke kuko mu bihe bihitiye harabaye ibintu by'ubusumasuma ariko tujye tugiye kuraba so kuvuga ngo nubwo busuma bwahabaye hari ibiso hari ibigori bisoya cyanye ibyo bikotikoti ahubwo hari muci sinzi rero yuko mu gihe mumva ari abasuma bazoca bagwira kandi buca ariyo habaye ubusuma cyane
kumva bavuga yuko ari kumva z'umutekano muke yuko abasuma bavyinyegezamo
umukuru w'igipolisi cya Tanzania Simon Siro yarakoze urugendo mu nkambi ya Nyarugusu Nyarugusu mu rugendo rwiwe yagabishije ko igipolisi kigiye gukora isakwa rinini cy'abagizi ba nabi mu nkambi za Nyarugusu Mutenderi hamwe na Nduta no mu ntara yose ya Kigoma yavuze yuko iyo ngingo ifashwe kubera ibitero by'abakozi ba nabi bakoresha inkoho biboneka yuko biriko biriyongera
wapo nalalamika sana kuhusu ujambazi maelekezo malalamiko wanasema ni hawa wakimbizi
abantu baravuga cyane ku bijyanye n'ubusuma bagaca bavuga yuko ari impumazi reka ndabasabe nshuti zanjye nkunze ndashaka ubugizi bwa nabi turasabye muduhe inkuru abo bantu tubakorere ko nimba hari impunzi ituze inkoho kibure ikigwanisho cyo cyose inava ngaha atagenda agitemye ibarabara
mu nkambi ya Nyarugusu iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'Ijwi rya Amerika
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Iwanyu mu ntara
na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza imvi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara
Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiratangaza ko cirukanye inyeshyamba z'abarundi za FNL mu biririro byazo muri territoire ya Mwenga mu ntara ya Kivu y'Epfo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira aratugezaho inkuru irambuye.
Nyuma y'iminsi 50 igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyari kimaze gitangije urugamba rwo kurwanya imitwe y'inyeshyamba z'abakongomani n'iz'abanyamahanga zikorera muri teritwari ya Mwenga mu ishyamba ry'Itombwe no muri Fizi ndetse no mu misozi miremire ya Uvira umuvugizi wa gisirikare muri aka karere Kapiteni Dudone Kasereka avuga ariko kuva igisirikare cya FARDC gitangiye kurwanya izo nyeshyamba tariki ya 4 y'ukwezi kw'icyenda umwaka wa 2020 kishaka kurwanya 27 nacyo gitakaza abasirikare batatu ndetse gikomerekesha abandi bane mu itangazo gisirikare cya FARDC cyaraye gisohoye Ijwi rya Amerika rifitiye kopi kivuga yuko mu rugo rugamba rwo kurwanya imitwe yitwaje ibigwanisho y'abanyamahanga FNL Redi Tabara na CNRD ndetse n'iy'abakongomani igisirikare cya Kongo kigaruriye bimwe mu birindiro iyo mitwe yari isanzwe ikoreramo takivuza mpegeri no mwifinda ho muri gurupu ya Kigoma ahari hasanzwe hakorera Redi Tabara Muri bitangazo kandi igisirikare cya Kongo cyemeza yuko kigarura ibirindiro bya FNL byari na Maramara na Bombi na Nanjala ho muri sekiteri y'Itongo muri gurupu y'abasimukinji premier ubuyobozi bw'igisirikare cya FARDC bukomeza kwemeza ko bwirukanye n'inyeshamba z'abanyarwanda za CNRD na Mayimayi Kijangara mu kibaya cya Rusizi ahitwa Kahungwe Kanga na Rugezi twagerageje kuvugisha umuyobozi wa FNL General Louis Nzabampima bivugwa yuko yahunze yerekeza mu ishyamba rya Nyaburunda na Kashongo ariko telefone ngendanwa ntiyakunda ariko tuvugishije bamwe mu bagwanyi ba Redi Tabara bemeza yuko igisirikare cya FARDC cyageze mu birindiro byabo byari kivuza mpegeri Redi Tabara ihunga batagwanye kuko ari nta gahunda bafite yo kugwana n'igisirikare cya Kongo igisirikare cya Kongo gitangaje yuko kigaruriye ibyo birindiro mu gihe mu misozi miremire Minembwe kuvejo ku cumweru ahitwa bigaragara na byarere na Rugezi hari intambara hagati ya Mayimayi biloze bishambuke na twigwane Vedaste Ngabo ku bwa Radio Ijwi rya Amerika Uvira mu ntara kivuye
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 kuchiki saha 11 zo kumuhingamo ushobora kudukurikirana kuri kilo F 15,320 kilo F 15,675 na kilo F 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika saha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilo F 15,180 na kilo F 15 na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mu dukurikirana kuri kilo es ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilo es ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tugeze kuri wa mwanya w'ibyabaye mu mateka ku itariki nk'iyi ya 26 y'ukwezi kwa 10. Mu mateka habayeho ni Venuste Nshimiyimana.
Ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'1938 Richard Goldstone, umuzungu uzwi cyane mu mirimo ijyanye n'ubutabera, yavukiye ahitwa Boksburg mu ntara ya Gauteng muri Afurika y'Epfo. Mu mwaka w'1962 Goldstone nibwo yarangije amashuri muri kaminuza ya Witt Witwatersrand. Nyuma y'imyaka mike agirwa umucamanza mu rukiko rw'ikirenga mu ntara ya Transvaal. Ubutegetsi bushingiye ku ivanguramoko butangiye gukendera. Goldstone yayoboye akanama kakoraga iperereza ku mvururu zabaye hagati ya Nyakanga umwaka w'1991 kugeza ku matora rusange 1994. Nyuma yaho yagizwe umucamanza mu rukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga, kandi asabwa gutegura umushinga w'itegeko kunshinga rishya rya Afurika y'Epfo ryemejwe mu mwaka w'1996. Kuba muri Kanama 94 kugeza muri Nzeri 96 niwe wabaye umugenzacyaha wa mbere w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriyeho Yugoslavia n'u Rwanda mu mwaka wa 2009. Yasabwe kuyobora intumwa zoherejwe muri Israel gukora iperereza ku bikorwa bicinya uburenganzira bw'ikiremwa muntu kuva Israel yakwigarurira intara ya Gaza. Abatashakaga ko akuri umurimo bamushyize mu majwi bavuga ko bitamworohera gukora adashyize mu majwi Israel, kandi ko icyegeranyo cyamwitiriwe cyakoresheje ahanini ibiganiro n'abayoboke b'ishyaka Hamas. Richard Goldstone azwi cyane mu rwego mpuzamahanga kubera uruhare akomeje kugira mu guteza imbere uburenganzira bwa kiremwa muntu ku isi.
Shuti zacu, mbashimiye cyane rwose ko mwakurikiye aya makuru. Naha rero ahumurije, mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika. Murakarama.
Yeah.
Afrika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu mugukerera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu